ni Radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muteze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika muri kino gitondo cy'umunsi wa mbere itariki 2 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2017. Muri studio muri kumwe na Oriane Tangishaka ataramije ibiganiro byo kuri ino saha. Ndabahaye ikaze mwese.
Abo bitwaza yuko ngo niba bayiteje imbere ngo hama nubwo butunzi bwabo ngo bugaca busesagurwa n'umugambi uri ku butegetsi, bagaca bavuga rero bati dukeneye kwiyonkora kuri ibyo bisuma. Iyi ntwaro ngo ni intwaro y'abantu bagira iturire cyane.
Uyu ni umufasoni w'umurundikazi Helene Mpawenimana aba mu gihugu cya Espagne, aho abantu barenga 400 baraye bakomerekeye mu myiyerekano yabaye mu ntara ya Catalogne, aho abantu bo muri iyo ntara bariko barondera kwiyonkora ku bwami bwa Espagne. Iyo nkuru hamwe n'iyindi yerekeye ingingo 2 zitandukanye zafashwe mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku bijyanye n'agateka kazina muntu ku Burundi, hamwe n'iyerekeye ukwigarurira kw'intara ya Congo yari yarafashwe n'abagwanyi ba Mai Mai kwagizwe n'igisirikare cya Congo FRDC, n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye mugume ku maradiyo yanyu. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise.
Mwaramutse Oriane, mwaramutse n'inshuti z'Ijwi rya Amerika. Intumwa ya ONU mu biganiro hagati y'imirwi ibiri irwanira ubutegetsi muri Libya ivuga ko ivyo biganiro byo guhinyanyura amasezerano azoshikana ico gihugu ku ntwaro mfata kibanza byateye intambwe ziboneka. Gasene Salame avuga ko indwi bari bamaze mu biganiro itunisi ku murwa mukuru wa Tunisia yatumye bumvikana ku bintu bikomeye bitari bike byohindurwa kugira amasezerano yasinywe mu mwaka w'2015 muri Maroke agire icha hinduye ku ruhagarara rwa politike muri Libya. Impande zibiri zishamiranye muri Libya zizosubira kuganira mu ndwi iza kugira babandanye kwiga ivyo batarumvikana ko ivyo iyo ntumwa ya ONU yabitangarije abamenyeshamakuru kuri uyu w'Imana. Libya cyatanguye gutabagurika kuvaho intwaro ya Muammar Gaddafi isenyuriwe mu mwaka w'2011. Amasezerano yo muri Maroke ashyigikiwe na ONU yashitse ku ishingwa rya Leta y'Ubumwe, ariko iyo Leta gushika ubu ntirashinga imizi ku buryo itarashobora no kugenzura igihugu cyose. Umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kisilamu uremanga ko ari wo wakoze igisa n'igitero cy'iterabwoba aho abagore babiri bishwe bacumiswe imbugita ku gituro cya gari ya moshe mu gisagara cya Marseille ni mu Faransa hareje ku munsi w'Imana. Ibyo umuhari wabitangaje ubicishije ku rubuga rwayo ngurukana bumenyi rwa interinete utangira kw'amakuru. Abategetsi b'u Faransa bavuga ko umugabo yakoze ubu bwicanyi yasemerera avuga ati Allahu Akbar, bisigura ngo Imana n'inkuru, imbere yuko araswa akicwa n'abasirikare b'u Faransa. Yabwo yagavye ico gitero canke abo cahitanye nta myidondoro yabo yatanzwe. Ahandi havugwa iterabwoba ni muri Canada, aho igipolisi cyafashe umugabo afise amamuko muri Somalia yagonze umupolisi n'imodoka hanze y'ikibuga cy'umupira w'amaguru mu gisagara cya Edmonton ahejeje aja kumucumagura n'imbugita imbere y'uko ahunga. Uwo mugabo nyene mu nyuma akoresheje indi modoka yaciye agonga abantu bane bariko bagenda n'amaguru mu gihe igipolisi cariko kiramwiruka inyuma ku munsi wa gatandatu. Abo bagonzwe uko ari 5 bari mu bitaro kandi uko bamerewe ntikwamenyeshejwe. Igipolisi cyo muri Canada cavuze ko uwo munyasomaliya yariko asaba ubuhungiro aho muri Canada. Kivuga kandi ko mu mwaka w'2015 yabajijwe n'igipolisi aho camwiketse ko agendera ku vyiyumviro vy'umuhari wa Leta ya Kisilamu, ariko mu nyuma yahavuye arekurwa. Abategetsi ba Canada bavuga ko bisa n'uko iki gitero yagikoze ku gatwe kiwe. Hano muri Amerika naho rewe Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yavuze ko yabwiye sekretari wa Leta Rex Tillerson ari umushikiranganje w'imigenderanire ko ariko aratumwanya wiwe mu kugerageza kuganira na Perezida wa Korea ya Ruguru. Trump yagize ati ewe Tillerson, ntacutakaza umwanya wawe tuzokora igikwiye gukorwa. Trump yavyanditse ku rubuga rwiwe rwa Twitter ejo ku munsi w'Imana. Departement ya Leta ya Amerika ku munsi wa gatandatu niho yatangaza ko Korea ya ruguru atakimenyetso na kimwe yerekana ko yifuza ibiganiro ku mugambi wayo wa nuclear. Nyuma yaho Tillerson amenyeshereje ko Amerika yavuganye n'icyo gihugu. Amakuru tu yabandanirize muri Mexique bitigira iby'abafuye muri Nyamugigima ihitiye muri ico gihugu byashitse ku bantu 361 ni nyuma yaho ikindi kiziga gitorewe ku murwa mukuru Mexico kuri w'Imana mu bisigarira by'amagorofa ya bomotse. Mu gihe ibikorwa byo kurondera abafuye no gusukura ibisagara bikibandanya, ibiharo by'abafuye byabandanije biduga inyuma y'indwi z'ababazi ibiri iyo Nyamugigi mibaye hari ku itariki ya 19 z'ukwezi kw'icenda. Umukuru w'igisagara cya Mexico avuga ko abantu 8 babuzwe irengero bibaza ko boba bakiri mu bibomoke vyimwe mu magorofa 38 yabomotse muri ico gisagara. Naho muri Algeria igisirikare cico gihugu carisha abantu 5 bagira kuvyiyumviro vy'idini rya Kiisilamu bari bitwaje inkoho mu bikorwa vya gisirikare carimwo mu buseruko bw'umurwa mukuru Alger nkuko vyashikirijwe n'umushikiranganji w'ico gihugu ajeje kwivuna abansi. Abategetsi ba Algeria bakoresheje ijambo iterabwoba bagomba kuvuga abayisilamu bitwaje ibirwanisho batanguye kugaragara kuva mu ntango z'umwaka w'1990.
Urakoze ya Louise kumakuru udushikirije. Naho numwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ingabo za Congo FRDC zaraye zigaruriye akarere ka Mboko kari muri sekiteri ya Tanganyika mu ntara ya Kivu ya Majepfo. Inyuma y'intambara ikomeye yazindutse iba mu gitondo cejo kuwa Mungu itariki imwe z'ukwezi kwa 10. Ni nkuru ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Kuva mu gitondo cyo kuri kino cyumweru tariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi umwaka w'2017 ku masaha 5 nibwo ingabo za leta ya Congo FARDC zigaruriye centre ya Mboko yari imaze icyumweru cyose mu maboko y'abagwanyi babo Mayimayi ya Kutumba. Ndore ko aba bagwanyi babo Mayimayi bari bayivanyemo ingabo za leta FARDC ku kindi cyumweru tariki ya 24 y'ukwezi kw'icyenda. Amakuru atangwa na perezida wa societe civile muri sekiteri ya Tanganyika uri muri centre Mboko ahabereye imigwano bwana Sukuru Mwefu avuga yuko isantre ya Mboko iri mu maboko y'ingabo za leta ya Congo naho abagwanyi ba Mayimayi bahunze berekeza mu misozi yo kwa Mbogo ndetse ni akabondozi nayo iherere muri sekiteri ya Tanganyika. Kugeza ubu ntiharatangazwa ibyaba byangirikiye muri imigwano cyangwa se abamaze kugwa muri imigwano, usibye yuko abaturage bo kwa Mbogo bahungiye mu mihana yo muri Kenya abandi nabo bakaba bahungiye mu mashyamba y'ibigazi. Ariko andi makuru avuga yuko hari impunzi z'abakongomani zahungiye imigwano mu nkambi yo mu Rusenda icumbikiye impunzi z'abarundi zirenga 300. Ibi bikaba byemezwa na perezida w'inkambi yo mu Rusenda Tirampeba Emmanuel.
Impunzi z'abakongomani bavuye mu mpande za Nundu cyangwa ko bamwe bashyize hano basabye ngo tube kubaherezaho bashyikira mu gatwe twababwiye ko nk'impunzi twashobora buca kuba kapita.
Urebye impunzi zagezo ngaho mu Rusenda zirangana gute?
Abo mbona hano bashika nk'abantu nk'abira batandatu mugabambiye mu gatunguru ya gatatu mu gatunguru ya kabiri yose ko barimo hari nabo nabonye baca ngaho barengana kuko bagiye mu rurinda mu banyagiye gushake bagiye mu kambi.
Muri kino cyumweru dusoje abagwanyi ba Mayimayi ya Kutumba bari bigaruriye uduce twa Mbogo na Swima na Makobora ko muri teritwari y'Ifizi ndetse bagaba ibitero mu nkengero z'umujyi wa Uvira bakoresheje inzira y'ikiyaga cya Tanganyika. Ariko ingabo za FARDC zifatikanyije n'abasirikare ba MONUSCO baza kurasa amata 5 y'intambara y'abagwanyi ba Mayimayi kuri uyu wa 4 tariki ya 28 y'ukwezi kw'icyenda. Kuva imigwano yatangira ikaba yaradindije urujya n'uruza rw'abantu muri teritwari ya Uvira na Fizi, aho hari abagenzi bari bamaze icyumweru Uvira barabuze uburyo bashobora gusubira iyo batuye muri teritwari ya Fizi.
Ikibazo twari dufite twabuze inzira tumaze iyinga hangaha dutegereje ngo turabone inzira, ariko habaye ibita twishwe n'inzara twabuze icyo tujya n'ibintu bitugoye cyane. Kwagaza hana kabiri ariko tuvuye ibukavu dukeneye ngo tuzamuke na gatatu tubura inzira dusanga ibitavyabaye tushakisha inzira tuburaho duca dusanga ni mu masasu menshi imodoka zahagaze amakinga byose byahagaze
kuri uyu wa gatandatu tariki ya 30 y'ukwezi ku 9 nibwo ubuyobozi bwa gisirikare bushinzwe intambara bwari bwahaye abagwanyi wa Mayimayi ya Kutumba amasaha 48 kugira ngo bashire imbunda hasi ku bushake bwabo byananirana leta igakoresha imbaraga bedatsengabo kubwijwe rya Amerika ibuvira mu ntara kivuye amajyepfo
Mundwi heze ku rwego rw'ishyiramwe mpuzamakungu ONU hasa n'ahasohotse ingingo zibiri ku gihugu cy'u Burundi ku kibazo kimwe c'agateka ka muntu umugwi w'ibihugu vya Afrika vyari vyayobowe na Tunisia vyari bimaze imisi vyiga agateka ka muntu ku Burundi vyashikirije inama ya ONU icegeranyo kivuga ko bishima ko u Burundi bwemeye gukorana na ONU ku bibazo by'agateka ka muntu ariko nyuma y'amasaha make ibihugu bigize ubumwe bwa Buraya byo byashikirije raporo ivuga ko abahinga batatu ba ONU bakwiye kubandanya amatohoza ikiringo cy'umwaka umwe babandanye gutohoza agateka kazi na muntu ku Burundi ivyo byo babisigura iki ambassadeur Alain Nyamitwe kubatabitegera neza ivyo byo babisigura iki byagenze gute mu nama inkuru ya ONU
bisigura neza yuko ibihugu byo mu cyaha mu gihugu Afrika byatahuye neza gusumba mbere ibihugu by'ishyamba ry'umugabo Buraya birekeye agateka kazi na muntu mu Burundi kuko mu ngingo bashikirije barasabishane cyane yuko hoza abahinga kuza gufasha leta kugira ngo bakorane n'inzego mpuzamakungu mu byerekeye kwigisha kumenyekanisha no kubahiriza agateka kazi na muntu hano mu Burundi bita assistance technique muri ururimi rw'Igifaransa hanyuma baranashima yuko na leta y'u Burundi kuko yemeye gukorana n'amashyirahamwe mpuzamakungu kuri iyo ngingo ariko ibihugu bya Buraya byo byabananye bivuga yuko hakiriho agahaze yuko bakeneye kuwa mugwi wari warashinzwe ikibuga cyo kugira amatohoza mu Burundi kuwobandanya amatohoza yawo mu kiringo cy'umwaka mukaba mwibuka neza yuko leta y'u Burundi yari yaranse icyegeranyo kivuye muwo mugwi kuko ingingo resolution ya ushiraho leta nayo nyine ntiyari yayemeye kubikata neza yuko mu gihe leta itemeye iyo ngingo itasha kwemera kivuye mu iyo ngingo rero twese twibaza yuko nkumbure bari kureka iriya ntambwe nini twashyize kuduciye mu bihugu bya Afrika kugira ngo duteribire ko mu iyo ngingo nyine baravuga neza yuko abo bahinga bazurungi kabazogira n'amatohoza hamwe bagashikiriza ivyavuyemo abajeje gutukana mu Burundi kugira ngo abo bagize ivyaha bakurikiranwe cyo na just atari bishashe na gatoya kuko muri ukeneze ko mu kwezi kwahera hariko inkingo nk'iyo nyene yafashwe ku byerekeye igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri ry'amabi yakorerwa mu ntara ya Kasai aho umugwi witwa Kamuna Nsapu washashika inganda hagapfa abantu benshi rero kugira ngo habe amatohoza meza huza umugwi nk'uyu ukorana n'abategetsi bajeje n'ubutumwa kugira ngo kuko icyo kintu cyo bagihaze gikosorwe
None nk'igihugu cy'u Burundi mubona canke mukeka bigiye kugenda gute mu misi iri imbere
mbure hacarikare kugira ngo umuntu agire icavuga mwo mwabonye yuko mwakugenye yuko leta y'u Burundi yashimye ingene ibihugu bya Afrika vyayishigikiye bigashyigikira u Burundi bigashaka ko hatowa inyishu irashe atari inyishu y'umuzanano inyishu yoba ije igamije ku no kwita ku konona ariko nk'icyo cyabaye iyo cyo cya kabiri bon hanini ingingo nyamukuru nuko ivuga yuko ujya mu gwi waba abahinga batatu wari washyizweho nanya ikirimo cy'umwaka umwe hanyuma bagasaba yuko uwo mugwi ugenda gutanga isigaranyo muri yana mahuru ya ONU mbere iturimo iyinye igira iya 92 izwera mu kwezi kwa 12 twege rero tubaza yuko mu minsi iri imbere tuzoshyikiriza iyo nama nyine yuko twibaza neza ko iyo ngingo yafashwe atari ingingo yubaka kandi ko bari kureka bagakurikiza aho abandi bo mu karere ka Afurika bashize hama kandi tukasugura yuko hariho nikindi nyamukuru twoshikiriza ngacu uko aho bari bavuze vyerekeye ya senare muzamakungu mwanyo ya CPI bahavuye bonyene babona yuko ibihugu vya Afrika bitabishigikiye ku mvu nyinshi zinyuranye ibihugu vyagi birashikiriza hanyuma rero kandi mu rwandiko rwa nyuma rwasohotse bonyene barabikuyemwo bakoresha icyo no kwita igifaransa kirekire cyo kuvuga yuko bagiye gusaba umugwi nguze witure yanamamuzi makungu ya ONU ngo hamwe n'amanyene gushyiraba yuko bibereye yuko yorumbika yotanga navuga intumbero mu yandi mu bindi bisata cyane mu makungu ONU mu byerekeye abatekazi na muntu tukotera yuko nkumbu yo bashaka bakareka tubakoresha igurwandiko iyo ngingo yari yashyikirijwe n'ibihugu byo mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika.
Alain Aime Nyamitwe umushikiranganji yajejwe imigenderanire n'amahanga mu Burundi, murakoze cyane ku mwanya muduhaye.
Ndabashimiye, murakoze.
Dukubitire iburaye naho abanyagihugu bo mu ntara ya Catalogne barenga amajana ne barakomeretse kuri runo w'Imana igihe igipolisi cyari ko kiburizamwo abari mu myerekano ya referendum ivuga ego canke oya igamije kwemeza canke guhakana ubwigenge bw'iyo ntara ya Catalogne ngo itandukanye n'ubwami bwa Espagne. Mugenzi wacu Diane Nene hazwe yavuganye na Madame Helene Mpawenimana, umurundikazi aba muri Espagne ari kaminuza mu gisata cyo kumenyesha makuru mu gice cya gatatu cy'amashuri ya kaminuza ya doctorat, amubaza ibijanye n'ugo ruhagarara rwaraye rubaye.
Espagne amatora ntiyemera, imyo ya hoteyene amatora ntiyemera, nta gihugu na kimwe boba barasabye ngo kibashyigikire cyabashyigikiye. Ntibashobora kuvuga ko hari amatora ariko araba ahantu hatagira abacungera amatora. Baciye banasohora n'itegeko rivuga ngo aho basanga bahagarikiye amatora badahari mu bantu bagiye gutora nihavemo ababyifuza bahagarikira amatora. No mu bihugu tuvuga ko tugitera imbere ni badafata igihugu kirabikora nk'uko amatora bahagarikiwe n'ababiteguriwe bahawe inyigisho bazi ingene byose bizakugenda. Igipolisi ntawo kigeze gikoresha inguvu kugira ngo bamerere n'ab'abanyagihugu. Dewe ico mbona abanyagihugu baraza baza gutera abapolisi,
ariko baravuga ko ari abagera ku majana atatu n'abamaze bari bamaze gukomereka ku munsi w'ejo wa Mungu, niko ubutegetsi bwo ngaho muri Espagne bwatangaje.
Ko bishitse bagakomereka jiko nabibonye, abanyagihugu baraza bakisuka ku gipolisi n'inguvu cyangwa bakaza babitsuka ko kugira ngo binjire mu biro by'amatora ku nguvu bake basika niba barundagirayo amakarata yo gutora hama basohoka. Aho nigeze mbona umupolisi akubita icyo bikora abapolisi barasuguma. Usugumye harimo abahenuka.
Abo amajana atatu bari bamaze gukomereka ku munsi w'ejo wa Mungu bakomerekejwe n'uko gusugumana canke harabayemo no gushwiragizamwo amasase muri bo.
Nta rusoro rwigeze rusohoka, nta n'indembo bigeze bakubita. Ego abapolisi barishingiye kujya umupolisi wese agiye mu ntambara bayishingira, barafite bya bisofero bambara bibakingira, barafite inkinzo. Ntibagiye ngo batere abanyagihugu, bagiye ngo bavuze ko ayo matora adashyiye mu mategeko aba abanyagihugu barasotora kandi bagasotora n'icyavuga iminsi n'inguvu nyinshi.
Mbega kugashavu bagategwa n'ikino nega madamu,
ako kantu bagafite kuva kera ko kutemera ko ari abayisipanyola.
Ni kubera iki bashaka kwiyonkura ku bwami bwa Espagne?
Bibaza yuko ngo aribo bateza imbere Espagne, bibaza ko aribo binjiriza cyane Espagne mu bijyanye n'ubutunzi. Bakavuga rero ngo bokwiyonkura kuri Espagne ubutunzi bwabo bworeka kujya gusesagurwa, bo bitwaza yuko ngo nibo bayiteza imbere ngo hama n'ubwo butunzi bwabo ngo bugaca busesa agugwa n'umugambwe uri ku butegetsi. Bagaca bavuga rero bati dukeneye kwiyonkora kuri ibyo bisuma dufate ko ariko babifata. Iyi ntwaro ngo ni intwaro y'abantu bagibiturire cyane.
Helene Mpawenimana, murakoze cyane rwose kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika aho twabakuye muri ngaho muri Espagne.
Yego, murakoze cyane namwe.
Ubu naho ni umwanya wa siporo n'imikino dushikirizwa na bagenzi bacu mu karere k'ibiyaga binini. Tuyahere mu Rwanda aho mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda agiye kuyadushikiriza.
Mu mupira w'amaguru guhera ejo bundi kwa gatandatu shampiyona y'icyiciro cya mbere yaratangiye. Mu mikino yabaye uwo munsi ikipe ya Gicumbi FC yatsinze Espoir FC ibitego 2-1. Uyu mukino wabereye i Gicumbi. APR FC yatsinze Sunrise ibitego 2-0 kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Ku kibuga cy'akarere ka Kirehe, Mukura Victory Sport yatsinze Kirehe FC igitego 1-0. ikipe ya Etincelles FC yatunguye Police FC igitsinda ibitego bitatu kuri kimwe kuri Stade Umuganda Irwavu. Ejo ku cyumweru ikipe Amagaju FC yatsinze Bugesera FC ibitego bitatu kuri kimwe kuri Stade ku Kicukiro. Kuri Stade kwa Mironko Igikondo ikipe ya Marine FC yatsinze Miroplast ibitego bibiri kuri kimwe. Ikipe ya Kiyovu Sport yatsinze Musanze FC igitego kimwe ku busa kuri Stade Olamitie Kumena. Ikipe ya Lyon Sport yanganyije na AS Kigali igitego kimwe kuri kimwe kuri Stade ya Kigali Nyamirambo. Nubwo shampiyona yamaze gutangira, hari abakinnyi batarabona ibyangombwa bibemerera kujya mu kibuga. Ese ibyo bibazo bizakemuka ryari? Twumve Vice Perezida w'Ishyirahamwe ry'Umupira w'Amaguru mu Rwanda, Ferwafa Vedaste Kayiranga.
Byerekeranye litige waza ngo bizakemuka ryari? Usanzwe ikipe yemereye gusabira abakinnyi 30 nibo bafite kuri lisiti bashobora gukina shampiyona. Twebwe rero kuva ku itariki 15 z'ukwa cyenda iriya niyo yari deadline, ni ukuvuga umunsi wa nyuma amakipe agomba kuba yazanye liste ibyangombwa, ni ukuvuza umukinnyi abafite kontra agomba kuzana irangamuntu ye kugira ngo tumenye niba ari umunyarwanda cyangwa se umunyamahanga. Hari liste y'ibintu bagomba kuzana byanze bikunze. Tumaze kubona rero ko amakipe amwe n'amwe atashatse kwitabira cyangwa se kubahiriza iyo tariki, komite executive, komite nyobozi ya Ferwafa yafashe icyemezo cyo kujya ifata aya makipe aje kwaka ibyangombwa guhera umunsi w'akazi, ni ukuvuga ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu, ukukerewe ukishyura 50,000 nyuma y'iyo tariki kugira ngo tubereke ko nibo dushaka gukorera. Ariko nanone ntabwo dushaka gukora ku munota wa nyuma, nabo bikubita agashyi bajye bubahiriza ibyo twaganiye deadline bazubahirize.
Imikino y'umunsi wa kabiri wa shampiyona iteganyijwe mu byumweru bibiri biri imbere. Umukino utegerejwe na benshi uzahuza ikipe ya Lyon Sport na Kiyovu Sport kuri Stade ya Kigali I Nyamirambo ku cyumweru tariki ya 15 muri uku kwezi kwa 10. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Ubu naho dutega amatwi mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka adushikirize aya sport n'imikino mu Burundi.
Ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere ryari rigeze ku munsi ugira kane mu mpera zindwi twaraye turangije. Ku munsi wa gatanu ku kibuga citiriwe umuganwa Ludovico Rwagasore, umuguri de Ludique Burundi Sport for Africa watsinze Interstar ibitsindo 4 ku busa, aho hari igihe c'isaha 8 igihe c'isaha y'icumi naho kuri ico kibuga nyene hatanye mu mitwe Buja City na Olympic Star w'imuyinga. Urukino rwarangiye ku nsinzi ya Olympic Star y'ibitsindo bitatu ku busa bwa Buja City. Kuri uwa gatandatu igihe cy'isaha 8 kuri Stade Prince Rwego Gasore hatanye mu mitwe Vitalo na Delta Star wo mu Gatumba. Ubwo rukino rwarangiye iyo migwi inganya igitsindo kimwe ku kindi. Igihe cy'isaha 10 naho hatanye mu mitwe Jeunes Athletiques w'i Bujumbura na Flambeau de l'Est wo mu Ruyigi. Urukino rwarangiye ku nsinzi ya Jeunes Athletiques y'igitsindo kimwe ku busa bwa Flambeau de l'Est. Kuri Stade y'Igitega, Flambeau du Centre watanye mu mitwe na Aigle Noir w'Imakamba. Aigle Noir niwe watahukanye insinzi ya 3-2 vya Flambeau du Centre. Kuri Stade Rukundo iri ku Mwumba mu ntara Ngozi hatanye mu mitwe imirwi yo muri iyo ntara ariyo Messager Ngozi na Ngozi City. Ugo rukino rwarangiye ku nsinzi ya Messager Ngozi y'igitsindo kimwe ku busa bwa Ngozi City. Kuri Uwimana igihe cy'isaha 8 ku kibuga citiriwe umugano Ludovico Rwagasore, igihe cy'isaha 8 hatanye mu mitwe ya Atletico Olympique na Lelier. Iyo migwi yanganije igitsindo kimwe ku kindi. Igihe cy'isaha 10 naho kuri ico kibuga nyene hatanye mu mitwe Messager Bujumbura na Musongati w'Igitega. Messager Bujumbura yatsinze Musongati 2-1. Yusuf Mosi ajejwe amahiganwa mw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB afise umwihwezo agira ku ihiganwa rigeze ku munsi ugira kane. Afise n'ico avuga ku bijanye n'umugwi Vitaro wahora uharugwa mu migwi ikomeye. Ku nkino zine umaze gukina watsinze rumwe utsindwa 2 unganya rumwe.
Icyo tumaze kubona nuko inkino nka zose yinjizwa ibitsindo byinshi birenze igitsindo kimwe canke 2 kumwe byahora mbere. Rero ni ukuvuga yuko hariho ikiriko kirahinduka, mugabo cyane cyane bikaba bitumwa n'uko imigwi nka yose ubu ifise abakinnyi bashasha bakiri bato batarafata neza bijya by'ubuhinga byo kumenya ukuntu bazibira, ukaje usanga rero bituma hinjira ibitsindo byinshi mugabo yiza kugira ngo n'abakinnyi bacu bamenyere kuza baratsinda. twibaza rero yuko hamwe botangura kumenyera amahiganwa bakaca bamenyera n'imikenyuro y'abamenyereza babo cyo cyabituma bashobora kuba abahiza kandi twizeye yuko hamwe byobandanya ku rugero tankeka aho ihiganwa rizoherera so badushitse ku ntambwe ishimishije
nk'imigwi yari ifise izina mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru twavuga nk'umugwi nka Vitalo warukomeye mu minsi iheze ubu amaze gutsindwa kabiri mwibaza ko ibyo byaba biriko biva kuki
icyatumye bigenda gutyo cyane cyane ni kubera yuko umugwi Vitalo wahindutse cyane abakinyi benshi bayo novuga yuko ari babitumwa ko bose baragiye hanze byaciye bituma rero barondera abakinyi bashasha bataramenyera amahiganwa yo mu cyicaro cya mbere bica bituma rero badashobora kubyifatamo neza mugabo nk'uko nabivuze aracari kare reka tubahe umwanya turabe nimba bamara kumenyera ukuntu bazovyifatamo
gushika ubu umuguri idiaridike Burundi ni uri mu kibazo cya mbere n'amanota 12 mu kibazo cya kabiri haza Eglenoir n'amanota 10 Message Ngozi ni ya gatatu n'amanota 9 Atletico Olympique ni ya kane n'amanota 8 Olympic Star ni ya gatanu n'amanota 7 mu kibazo 13 ari nacho cya nyuma hari Delta Star wo mu Gatumba ufite inota 1 mu mupira w'amaboko basketball kuri uw'Imana habaye inkino za mbere zo gusozera ihiganwa playoff ku ruhande rw'abagabo Kerne watsinze Jimukana amanota 58 kuri 58 ku ruhande rw'abakenyezi n'abigeme naho Berko watsinze Legazere 50 kuri 30 Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarashikirije ijambo mugwi w'abategetsi b'ibihugu vya muri Afrika mu rugendo aherutse kugira ku cicaro c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU i New York yababwiye ko yifuza gukomeza gukorana mu vyerekeye butunzi n'ibihugu vyiyemeje ku vyerekeye kwigwanako no gushiraho uburyo butuma abanyagihugu baronka ubuzi mu karere ka Afrika no muri Amerika akarere ka Afrika gafise ibintu vyinshi bishobora kugirira akamaro abagira imirimo y'ubudandaji Afrika ifise amasoko akomeye 10 mu bihugu vyo kwisi abutunzi bwiyongera vyihuta bikomeye biri muri Afrika Perezida Trump avuga ko kwiyongera k'ubudandaji n'imitahe vy'abanyamerika biciye mu mahinguriro atandukanye harimo uburimyi amasoko ntanga nguvu gutwara abantu n'ibintu amagara y'abantu gutembera n'ingenzi bizohindura kurushiriza ubuzima bw'abanyagihugu mu karere ka Afrika ikigo cha Amerika kijeje imigambi iterambere y'iki kinyagihumbi kiyobowe n'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Amerika kizakiriko kiriyumvira gushira imitahe y'imiliyoni ibihumbi n'ibihumbi vy'amadola mu gihugu cha Cote d'Ivoire Igihugu cyagize intambwe zikomeye mu gutunganya neza inzego z'ubutunzi. Perezida Trump avuga kandi ko bizeye ko amashyirahamwe y'ubudandaji yo muri Afrika nk'ishyirahamwe SASO rizokwiyumvira gushyira imitahe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Isosiyete SASO ririko ryubaka ihinguriro ry'ibitoro muri Leta ya Louisiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ivyo bizotuma haboneka ubuzi butari buke bushasha muri Amerika. Amerika izobandanya kandi gukorana n'ibihugu vya Afrika ku migambi ikomeye ijanye n'amagara y'abantu. Kuvyerekeye gutorera inyishu intambara mu karere ka Afrika, Amerika yiyemeje gukorana n'ibihugu vyo muri Afrika n'amashirahamwe nk'umuryango w'ibihugu vya Afrika mu ntumbero yo guhagarika ubwicanyi, kugwanya iterabwoba no kwishura ku bubabare bw'abanyagihugu. Imigwi y'iterabwoba nka Leta ya Kiislam, Al-Shabaab, Boko Haram na Al-Qaeda ibandanya kugeramira n'ibihugu vyo muri Afrika. Amerika irishimiye gukorana n'ibihugu vyo muri Afrika mu mugambi wo kurandurana n'imizi ibibanza abagira iterabwoba binyegezamwo kuzibira amayira bakoresha kubijanye n'amafaranga no kwerekana kw'ivyiyumviro vy'iyo migwi bitagira ishingiro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zikurikirana ubwicanyi n'uruhagarara bibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Sudani yo mu bumanuko aho ubuzima bw'abantu miliyoni n'imiliyoni bugeramiwe. Perezida Trump avuga ko guhagarika ububabare bw'abo bantu bizosaba umugambi w'amahoro uyobowe n'abanyafrika. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe ONU Nikki Haley azoja mu karere ka Afrika kuganira uburyo bwo gutorera inyishu no kwirinda intambara zibera mu karere ka Afrika. Perezida Trump avuga ko Amerika yemera ko ibihugu birangwa n'ubwigenge na demokarasi arivyo biba biha umunezero n'iterambere kurushiriza abanyagihugu bavyo harimwo n'akarere ka Afrika.
Icyo cyari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Ndashimiye Fatuma Kalalari Masi yadufashije kwegeranya bino biganiro. Ndashimiye na Aloise Bigirimana yadushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri studio Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka yateramije ibiganiro n'amakuru yo kuri no saha. Mugire umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.